indirimbo z'ubucurintimba nk'iya korale y'abakozi bo kirimba cha president nizo ziriwe zirasamirana ku kibuga cyitirwa ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega habereye imihango nka yose y'ugusezera rya nyuma president Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na Ntare Rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka Rwiri rwa Gasore yagwaniye kwikubukira na Melchior Ndadaye yazanye demokarasi. Yavuze ko ahombye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga.
Ntiturizwa n'ubusa, turizwa n'ikirukuri, turi rero umukunzi adukunze ururengeye ubwo tumukunda. Nkurunziza ari inkinzo ikingira iteka n'iteka ry'akarorero k'indongozi nziza n'umukunzi somambike umukunzi pampe w'u Burundi. Iyi Imana yari kutugisha inama haba namba twari gutana umurimyi w'amasaka natangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo. Reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda abanyakibi ibahabwa mwandukiza. Jewe ubwanje ndahombye umuhanuzi mukuru umwabazwa vyose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenye icasongo yihwa.
Ndayishimiye yumvikana mu ijwi afite agahinda kenshi akanagira ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso yanagize ibyo atangaza n'ibyo asaba Abarundi.
Nk'uko wabiduhimirije tuzobugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake ikirimba hambavu y'ingoro dushitse rya sezerano ry'igiseke ishigikiye kandi gishishiriye. Mu ntumbero yo gutera iteka nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka. Turasavye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramwo yaba ubugenda n'amaguru canke ugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza.
Umupfasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa president Ndayishimiye na leta umunega wiwe yararongoye ukuntu babaye hafi. Mu isengesho ryiwe Denise Bucumi Nkurunziza yashimiye Imana kubona agize amahirwe yo gufuba wiwe mu gihe atari bose bayabona.
Abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko. Turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse. Hari abafishije ntibahamba, natwe hari abo twafishije ntitwahamba. Turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse.
Mufaton Denise yabonetse aremye cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'impfuvya asize.
Ikindi cyaturemesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushime Imana kuko nyakwigendera agiye atahe mu kiyumuryango ntiyigeze aduhe mukira kandi niyahemukiye n'igihugu kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye. Ikindi nacyo yarangije atarushe cyane. Ikindi dushimira Imana nuko atapfuye urupfu. Twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi, bapfuye urupfu rw'agashinyaguro.
Ibihugu bya Tanzania, Kenya, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial hamwe na Zambia byarungitse intumwa z'umupfasoni wa perezida wa Zambia asanzwe ari umugenzi cyane wa Denise Nkurunziza. Umushikiranganji wa mbere wa Tanzania yavuze ku giti cy'abashitsi. Kassim Majaliwa yagize isezerano.
Moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za SADC, aliomba
kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize nicyo baganiriye na Perezida John Pombe Magufuli ahagarariye umuryango wa SADC. Yasabye ko Burundi bumunywanyi. Turababaye ko aseze yisi bitarakorwa, ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu kuzobishitsa. Twebwe Tanzania munsi y'uburongozi bwa Pombe Magufuli tuzogufasha kugira ngo Burundi bumunywanyi wa SADC kugira ngo dukomeze meze iragi icyo gikorwa yatanguje nyakwigendera president Pierre Nkurunziza yaratamiye cyane kubona Burundi bwinjira muri SADC. Niko bwana Majari wayashikirije. Perezida Nkurunziza asandaje kuwa munani ku kwezi akaba yokwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Asize umukenyezi n'abana batandatu. Umuhungu we w'imfura Keri Nkurunziza akaba ari muntu wazanga abo z'u Burundi afite ipete rya Lieutenant. N'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango yo gufubase yambaye impuzu za gisirikare. Eroje wikaneza ijwi rya Amerika.